Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Jean-Georges Kigogora.
Turi ku munsi wa kane igenekezo ya 2021 Rusamba mwaka wa 2026 ndabaramukije ntabanikaze muri ano makuru twabateguriye nayo akabagizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Goyera baje kubona Evariste Ndayishimiye azosubira kwitoza ngo arongore igihugu mu matora yo mu 2027 kandi ataco yamariye igihugu mu myaka amaze akirongoye bivuga n'umuhari w'ibikorwa nkunda gihugu mapu Burundi Buhire murabikurikira muri ano makuru. Umugambwe Kodebu iragijya ndadaye usaba ushimise ko ikibazo cy'ubwinshi bw'abanyororo cyoterwa umuti vuba bwa ngo navyo nyene murabikurikira muri ano makuru. Muri komune ya Nyanza iri mu ntara ya Burunga naho avuga ibiciro byo kwiyunguruza byabaye umurengera kubera ubukene bw'igitoro. Mu kanya gato Donido ryanuma.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho? Umviriza iradiyo Inzamba agateka kawe ni kuri wezitatu akaburungu inzamba akaburungu org.
Ndasubiye kubaramutsa ndabahanikaze muri ano makuru twabateguriye umuhari w'ibikorwa nkunda gihugu mapu Burundi Buhire. Nushima ko Evariste Ndayishimiye azoba umukandida mu matora y'umukuru w'igihugu mu 2027. Mu itangazo uheruka gusohora umuhari ubona ko Burundi bwasubiye inyuma mu bisata byinshi na cyane cyane ubutunzi, indero, imibano hamwe n'imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu. Uwo muhari ukavuga ko biteye isoni kandi bibabaje kubona umugambo aturukamwo ari wabonye wahitamwo ngo awuserukire kandi yarerekanye neza ko adashoboye gutwara igihugu. Dutega amatwi Emery Pacific igira neza arunguye muhari map Burundi Buhire.
Mpereye ku cambere cuko tubona yuko uku kumenyesha Abarundi n'amakungu yuko Ndayishimiye Evariste ariwe azoba ari umukandida w'umugambwe uri ku butegetsi ubu. Igituma tubona yuko biteye isoni nuko tuzi aho agejeje igihugu. Turazi yuko Ndayishimiye amaze imyaka itandatu arongora Uburundi, hanyuma twaraba Uburundi kuva bwitwa Uburundi wanashaka ushizemo n'igihe Uburundi bwari mu magume y'intambara. Ubona ibiharuro ivyico gihe biruta ibiharuro vy'igihugu ubu mu mice yose y'ubuzima bw'igihugu ingene buharugwa. Uravye mu vy'ubutunzi, uravye mu vy'indero, waraba mu vy'imibano, ukaraba mu migenderanire y'u Burundi n'amakungu. Aho uraba hose usanga igihugu c'u Burundi uyu Ndayishimiye Evariste yaragisubije inyuma kurusha abandi bagenzi biwe bose bamutanguriye. Ibi rero kumva yuko umuntu nk'uyo yerekanye neza yuko adashoboye gutwara igihugu canke yagitwaye nabi, ko ariwe umugambwe aturukamwo babona arusha abandi uburyo bwo gutwara ko ari wabikwiye, ibi birateye isoni. Niyo mpamvu tuvuga tuti ni candidature de la honte, ni ugusubiza mu cobo Abarundi basanzwe barimwo, basanzwe badashobora kurya inshuro nyinshi na rimwe ku munsi, basanzwe badashobora kurungika abana babo ku mashuri bifuza. Abarundi ugwaruka rwinshi arigo rwinshi mu gihugu ruriko rahunga igihugu ruja guhitamo gupira mu mahanga canke kubaho nabi mu mahanga, aho abarimu bahunga igihugu, abarimu baciye ubwenge batakirangwa mu gihugu, abaganga kukaba nk'uko. Ico gihugu ntitwumva umuntu akigejeje aho ko ariwe akwiye gusaba kugitwara iyindi myaka indwi.
Umuhari mapu Burundi Buhire ubona ko gushaka gusubira kwitoza kwa Evariste Ndayishimiye kwaje gihutihuti, uhamagarira Abarundi bose guhaguruka bakaja hamwe kugira abantu amabi umugambwe uri ku butegetsi wabashizemo. Dusubire dukurikire Emery Pacific igira neza arunguye muhari map Burundi Buhire.
Dukurikije uko abandi ba perezida bagiye bamenyesha ko bazoba bakandida, urabona yuko atanu umwe bwabivuge imbere y'umwaka. wose hafurenga ngo kwariwe agiye kuba umukandida aha biraboneka kandi turafite amakuru ava hagati mu mugambwe atubwira yuko abantu bashizwe ko igitugu kugira ngo bemere ibi bibe hanyuma ndayishimiye nawe amenyekane ko ariwe umukandida kugira ngo yicare azi yuko atawundi ashobora kuza kumukura muri ico kibanza hanyuma n'abavyanze ko ari umugwi batavyumvikana ko abe agifise ububasha bw'umukuru w'igihugu bwo kubagirira nabi no kubatera ubwoba muri uwo mwaka wose urumva rero yuko ni ibintu yihutishije bitari bisanzwe bimenyewe kugira ngo habeho iryo terabwoba itwebwe map Burundi buhire turi umuhari w'ibikorwa nkunda gihugu no kuvuga yuko igihe cyose duhamagarira abarundi gufata ibibazo bibaraba mu ntoke kuko nta wundi muntu nta munyamahanga nta bandi bantu bazoza kubakura mu ngorane n'akaga barimo nico gituma rero ubutumwa twabuze muri declaration ariko n'ubutumwa twama dutanga igihe cyose ntitubwibagira no kuvuga yuko duhamagarira abarundi guhaguruka bagahaguruka nk'umuntu umwe kugira ngo banke akaga barimo kandi ahanini bategwa n'umugambwe uri ku butegetsi ubu mu Burundi rero abo tubwira guhagurukana abarundi bose bakwije imyaka yo kuba baja mu vya politike hanyuma ingene babigenza ibi keshi abarundi barashukunda kuvyibaza ko cane ariko iyo ubabaye ntuvuge nta umenye ububabare bwawe ariko iyo utanguye kuvuga uronka n'inguvu zigutuma ubuvamo ubu mu Burundi turi mu gacerere muri silence ibi birazwi ahantu hose abantu batwagwa n'intwaro z'umukazo harabaho periode de silence no kuvuga igihe abantu batubahuka kuvuga mugabo hagomba kubaho aba baguma babahimiriza kugira ngo ico gihe bakirengane kuko iyo etape aba igihugu kitayirenganye ngo abantu basubire bumve yuko bafise ijambo ijambo ari rwabo ihuga ari rwabo ko nabatwara aribo babashiraho bagomba kuba abakozi babo muri ico gihe dushobora guherera muri ako gacerere
umuhari y'ikodebu iragirya ndadaye nawo uvuga ko urarushinga n'igitirisha abanyororo kiguma ciyongera mu mabohero umugambo ukabona ko ubwo bwinshi bw'abanyororo buterwa n'abantu benshi bafungwa hadakurikijwe amategeko canke abaguma mu nyororo kandi barambitse zera canke barahejeje umunyororo wabo umugambwe usaba leta gukora ibishoboka byose kugira ngo igabanye abanyororo mu mabohero dutega amatwi Kefani Ibizi umukuru w'umugambwe kodebu
ubwa mbere no kumanza umuntu akibaza bene kubera iki ubusho bwamaze kurengerwa kimwe gishoboka nuko igihe bwubakwa abantu bari bakiri bake uyu munsi bakabagiye baragwira zumvikana yuko n'abakora ibyaha baheza nabo bakagwira ica kabiri nuko usanga hari abantu benshi bapfungirwa ubusa bagafungirwa amadosiye mato mato atari kubafunga abandi bagaheza umunyororo ntibashobore gusohoka abagira ikigongwe ntibasohoke tugasaba yuko rero bishobotse boza barasanura neza amazu y'amabohero kandi ntihagire abantu bapfungirwa ubusa abahejeje umunyororo wose bagasohoka abamaze kugira ikigongwe bagasohoka na cyane cyane bakagwiza kuza bararaba abanyororo bitwaye neza bamaze kwiza ica kane cy'umunyororo baciriwe bagaheza bagasohobwira ngo ubusho bushobore gutukwakira neza abantu bwagenewe
inzamba
tubananije nano makuru twabateguriye imidugo n'imyinshi y'abanyagihugu muri komine Nyanza iri mu ntara ya Burunga bicutse ku bukene bw'igitoro inkurikizi akaba ari uko abunguruza abantu bashye baduza amafaranga yo kuyunguruza ku rugero runini cyane bagasaba ababijeje gutorera umuti ico kibazo ni inkuru ya Jean Baptiste Lea
nkuko amakuru ava muri bamwe mu banyagihugu bo muri komine Nyanza bitumenyesha ngo ku mastation abiri ari muri yo komine nta gitoro kyara abunguruza abantu bagaca bikora ku gitoro cy'amagendo aho icupa rivamwo amazi ya kinju bapima ko rigugwa ibihumbi mirongo ibiri canke mirongo ibiri na bibiri ibyo nabyo bigaca bituma habunguruza abantu baca baduza amafaranga yo kuyunguruza abanyagihugu b'Inyanza basaba babijejwe cyane cyane mu kwigihugu we yivugiye ko ikibazo cy'igitoro yakifatiye mu minwe ko yo gitorera umuti ku neza y'abanyagihugu arongoye
itige cyakuye ku gihugu uko Inyanza rake kujya mu yangi mu bikeze ku bihumbi bitatu uva ku Inyanza uva ku muyange uja i Makamba ubu itike iriko bakwaka ibihumbi icumi cyahora ku bihumbi bitanu ibihumbi bitandatu kuruta wumva ko itike iriko rigwitsa na kabiri rero tubona ko tubangamiwe n'iki iriki na gitoro ko ubu ata gitoro cya magendo amayekima bita igipacu ake ikibuni kigeze ku bihumbi mirongo ibiri na bibiri tandatu gitoro cya magendo tukabona amastasiyo yose yarumye isitasiyo dufise ku muyange yarumye sitasiyo z'Inyanza rake ntabwo ibyo kuzana gitoro barabihe rero turasaba leta ko yogerageza uko ishoboye ko umukuru w'igihugu yagikoze ko agifashe mu mwenda turonke igitoro hanyuma amasasiyo ashobore gutanga igitoro kugira ngo harusheho kugurishwa icya magendo gituma abagikora ngo bagikoreshe baca batutsa amatike ku bashaka
kuri ayo makenga yose uganda rwaragiwe inzamba hagati ya kawe twagerageje kurondera abo mu ishyirahamwe sopebu rijejwe kuzana ibitoro mu gihugu kugira ngo batange umuco ku bijanye n'iryo kena ry'igitoro ryibonekeza mu gihugu cyose kuko si muri komine Nyanza gusa ariko ntitwashoboye kubaronka kuri telefoni zabo ngendanwa.
Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ngo yarakwiye gushyiraho umugwi w'abahinga bajejwe ingene amashyirahamwe ashyira mu ngiro imigambi y'iterambere y'abanyagihugu ibintu bitarayangara. Ivyo vyashikijwe n'ishyirahamwe ORICOM ni mu nyuma y'aho umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ahagarikiye ikigo buha mu mugambi wo korora inkwavu ikarusi kubera kitubahirije umwanya cyari cyahawe. Dukurikire Jean Uwimana umuvugizi w'ishyirahamwe ORICOM.
Uwo mugambi okugwiza inkwavu no kuziha abanyagihugu watanguye haraheze imyaka itari mike mbere n'umugambi wagiye urashyirwamo amafaranga menshi atagira igiharuro muribuka imiliyoni amajana abiri na mirongo ine n'indwi zirenga zahawe ibiro by'umukuru w'igihugu kugira ngo hashobore kugwizwa inkwavu kandi zishobore gutangwa mu banyagihugu bose b'u Burundi. Murumva yuko ku by'ukuri ayo mafaranga atanumwe azi irengero ryayo. Abashinga amateka n'abakenguza amateka bo baserukira Abarundi nta numwe yigeze agira inisiyative yo guhamagara leta kugira ngo isigure ibyo bintu by'ayo mafaranga menshi, amafaranga yoteza imbere umurundi wese, amafaranga yotuma umurundi wese aronka ubwo bukwavu. Gusa uzubona umukuru w'igihugu agenda ashaka kubikubita hasi, ashaka kumva akoma induru nk'uko yabigize igihe yaja ku mpanda ahibwe miliyaradi mirongo itanu na zine ngo bagomba kubaka urugomero rwa mpande. Ivyo vyose byagiye uko kubera iki umukuru w'igihugu avuga gushyiraho komisiyo y'abahinga bajejwe guharura ivyo bita komisiyo d'audite? Kubera iki ayishyiraho ari uko ibintu vyamaze kuyangara? Kubera iki badashyiraho komisiyo d'audite interne muri iyo proje igupi harura igumiraba bakashyiraho abakomiseri wo konti baraba amahera ingene ariko arabarutire aja gukora? Se inzego za leta ziraba ingene amahera ya leta akoreshwa ni nyinshi, hariho za ijeye, hariho za kude konti, none abo bose bakoreka? Hariho abashinga amateka benga abashinga amateka bavuka mu za karusi bamaze iki bakora iki? None igikorwa bajejwe ni igiki? Kubera iki badashobora kubona ibyo? Oye, kubera iki badashobora kubona nk'umugambi umaze imyaka nk'iyo wabadze wati kuweri kutara jamu ngiru kuweri ki ibintu biguma biri hasi inyubako zitatera imbere
Jandu Imana bananyavuga ko biyobabaje ingene amafaranga barundi babiyakuya anyondwa ntihagire isamari abanyagihugu mu nyuma dusubire tumwumvirize
nukuri birababaje kubona uburundi butwagwa mu buryo nk'ubwo kubona itunga ry'igihugu amahera abarundi birirwa barabirira kuya birirwa barapfira nabi mbere bamwe bakemera no kurara ubusa kugira ayo mahera atangwe muri mwe bya OBR mugabo bakabona aguma ayongobera ayoka atakiri na kimwe kiriko kirakoma hari imigambi myinshi ikenewe mu Burundi gusumba inkavu hari imigambi myinshi mu Burundi ikenewe yofasha abanyagihugu gusumba ibyo by'inkwabo n'ibyo by'amavuka nibiyumvira imigambi nyamukuru bibagire ikibe barundi bo barabakoreye mugabo babagarukire badane imigambi bateze imbere kandi azi ko bishobora no kutabishaka gusa turasabye dushimitse muri Oricom mbumva murazi ko twama na ntaryo dusemerera twama turiko turakoma induru tunyabuna nyabuna ni mutunganye mutunganye by'igihugu ntareke ko gusimbira hamwe amahera ke kuremekwa ikigo nka ubuha ngo kigiye gutunganya atana kimwe kiriko kirakirereka abarundi batuma abatware batora gucungera ibintu byabo niba batuma gukoma induru yuko ibyo bintu byabo byagiye byari babatuma kubicungera kuko nawe ukoma induru ntubigarukanye era aba nta nuhana ntaki aho kubaka ibyo yosoko kubaka ayo mahera kubaka ibyo by'inyubako aho byitwa rero ko babahanye hariyo cyo n'igihano nawe nyene ntibambure Saint-Paul ngo bambike Saint-Jean byose mu gihe atawutunganya ibyo kugenzura amatungo y'igihugu atawuhagarariye amatungo y'igihugu n'ubundi nabo bazobiha bizogenda uko nyene cyangwa birushiritse
ano makuru tuyasozerere kuri ino nkuru y'umubabaro yerekeye urupfu rwa Ambroise Niyonsaba yahoze ari umushikiranganji ajejwe amahoro no gusubiza hamwe kw'abarundi Ambroise Niyonsaba yaranaserukiye leta y'u Burundi mu biganiro by'amahoro bya Arusha hagati y'umwaka w'1998 n'2000 yaranaserukiye ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika muri Cote d'Ivoire imana imwakire mu bwami bwayo ikuriye nkuru y'umubabaro dusozere ko ano makuru twari twabateguriye bakoze muri mwese mwayakurikiranye bakoze n'abagenzanje bafashije kuyatorokanya mugira aho muba mubahwe ndaho gutaha.